kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkije nchuti wa kunzi muteza matukubi gani rovzira diju gya Amerika ritsamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda nongira ndaba hikaze mkigani rwanyu munhara ikigani rwanyu munhara chuno musi kiremeshe rejo misti ya chumi no munani kirongo ina jowe dian ni inahazu. Nukorero nchuti bakunzi bimwe bimwe mu byo twabateguriye turaza kubabwira ivyindero mu aho no munsi ari bibazo bitandukanye biriko birakogwa mu makambi atandukanye ahungemo impunzi z'abarundi muri Tanzania. Turaza kandi kugaruka ku kibazo c'umutekano muke uri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo utuma ari mirimo mike mike itariko irakogwa nkuko byahora. Ariko mbanze ndabwire muri make ku mugwi igihugu jeje gutunganya amatora muri Liberia watangaje kuno wa kane ku gice cha kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba kwigenekerezo ryandwi y'ukwezi kwa 11 kuza hagati ya senateur George Weah hamwe n'integira cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. George Weah mu gice cha mbere yatahukanye ikibanza cha mbere ku majwi 39% mu gihe Joseph Boakai yamukurikiye ku majwi 29.1%, ariko bose uko ari babiri n'umwe yashoboye gushikana amajwi 50%. Ibwirizo nshingiro risaba kugira ngo umukandida yemezwe nka perezida. Ibikorwa byo kwiyamamaza byasubiye gutangura kuri no wa kane bikazosozegwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatanu kwezi kwa 11. Ambasade ya Leta Zunze za Amerika muri Senegal iragabisha abanyagihugu bayo kwamaba bameze magabo mu gihe bagendera mu bice vy'i Dakar bigendegwa n'abanyamahanga ko ashobora kuba bitero vy'iterabwoba. Urwandiko rw'iryo gabisha rubuza abanyamerika kurara mu mahoteli Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal ari ku nkengera zibahari gushika mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa 12. Leta ya Canada kuri no wa kane ku rubuga rwayo rwa internet yanditse ivuga ko hashobora kuba ibikorwa by'iterabwoba i Dakar, isaba nayo abanyagihugu bayo kwamaso mu gihe bagendera ibice by'uyu murwa mukuru bihurumbirwa n'abantu benshi. Ufaransa bumaze amezi buvunira kagohe abanyagihugu babwo kuba magabo kubw'ibitero by'iterabwoba bihitiye mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero bibanye na Senegal ari byo Mali, Mauritania na Burkina Faso. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganyo vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheye ikaze duhere ku makuru agezweho mu karere. Mu gihugu cya Uganda umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ukomeje gutera umutekano muke. Abantu babiri baraye bishwe kuri no wa kane barashwe na polisi ya Uganda igihe bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza uwo mugambi w'ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ku bwabo atakindugamije atari uko perezida Yoweri Kaguta Museveni aramutswa ico gihugu kuva mu 1986 yemererwa kongera kwitoza muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu umunye politike akomeye atabwa rumwe n'ubutegetsi kizabesige kuri no wa kane. Kandi yaratawe muri Yompi umuririmbyi nawe rurangiranwa mu Baganda Bobby Wine yinjiye mu vya politike ubu akaba ari n'umushingamateka nawe nyene akaba yafatiwe ingingo yuko indirimbo ziwe n'ibiteramo vyiwe vy'imiziki babirahagaritswe. Polisi yasiguye ko acuraranga indirimbo za politike zigumura abanyagihugu. Hino nkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi. Turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ku buryo buramvuye. gisata cha politike mu gihugu cy'u Burundi kuri no wa gatandatu imyaka 24 izoba irumanye neza humusi kuyundi umuperezida wa mbere yatowe biciye muri demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye agandaguwe umugambwe sahwanya Frode Bunyakuri iragijya Ndadaye ukabusaba leta y'u Burundi gukora amatohoza y'ukuri yerekana ingene yishwe uwo mugambwe uvuga ko bitumvikana ingene abasirikare bato bato ari bari muri dosiye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu ari bo babajije mitangazo umugambwe wasohoye usaba kandi ko iyo dosiye yo kugwa mu bizorabwa na wa murwi wo kumenya ukuri no kudekuriranira mu Burundi sévère eloge wirika neza umunyamakuru w'ijuru rya Amerika Bujumbura niwe turazi byinshi kuri no nkuru
Mwitangazo mugambwe sahwanya Frode Bunyakuri iragijya Ndadaye wasohoye uvuga ko kwibuka imyaka 20 niheze Ndadaye yishwe arakajyo keza ko kwibuka amahame aranga intwara rusangi uwo mugambwe ushikiriza ko umuntu wese aho nyanga demokarasi mu Burundi abahemukiye incungu yayo Kefa nibizi umukuru wa mugambwe asanga bari guhanwa bagiriza urupfu rw'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu batigeze bakomwakomwa
muri bagiye abantu bahanywe nibaza ko atanumwe yarenza ipete ya kafurari mu gihugu kirimo wa colonel abamajoro abaretse na colonel batwara makambi nta bakaporo bari gushogera bagafata umukuru w'igihugu bakamujana mu ikambi bakamwica abantu bose bari ngaho biragaragara yuko rero abatwara harimo abari bakinyiriye kibaba kiranoneho turabarundi tubangaha mu Burundi ibyabaye biravugwa birazu cyo twadusatuvuga duti amatohoza nabe kuko tuzi nyene inzego z'umutekano zubatse nta mukaporale ashobora gufata ingingo y'ukwica umukuru w'igihugu atabamutwara bari inyuma ubutungane niburondere mu bari hejuru niburondere manye politique bibaye ngombwa burondere no mu bihugu byazirafashe kuko ko tubimenyereye ni gake muri za Afrika aho umuntu akwita kudeta akica umukuru w'igihugu atagihugu mbamakungu kimushikikiye
imbere yo kwiza bihugu bimenyekana nibiza nabona ko abategetsi b'u Burundi biki gihe botegerejwe kurondera ukuri ku rupfu Rwanda daye kurusha ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu Burundi
uyu munsi dufise ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu abatari bakemere bahashwe guhitanwa n'abari bagandaguye Melchior Ndadaye uyu munsi ntacobuza cyangwa bashobora basha coba ntibakora akazi kabo nibakore amatohoza abarundi bamenye wabahekuye bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mvorero ubwo rubanza niruve mu byo severe kwakwerako kuko Ndadaye ntiyiyahuye Ndadaye ntiyagize akisida Ndadaye ntiyagwaye yatowe abantu babona ajanwa mu ikamba abantu babona yicwa abantu babona ntibikenewe ko aza kurandi masasanguzi maremare biroroshe gutora ababikoze bahanwe bave mu nzira akabi kave mu gihugu twebwe rero twibaza yuko ico kibazo natwe two twatubaye dusaba leta yuko yobikora ahubwo ico kibazo mu kibaza leta igitumira tanguza amatohoza ko nazufatira kamwe leta ko yobikora
ayo matohoza mu kuyarindira leta irafite cyihanura barundi bose tahanse ntayiraja umwunganirizi w'umushikanganje w'intwari hagati mu gihugu
twari dukwiye kumenya ko ivyabaye ari kibikibishe cyane kidakwiye gusubira kuba mu Burundi agateka kazi na muntu gategereza gusonerwa umuntu wese akubahizwa mubiwe no muvyiwe ivyo bikaba arivyo bigize intambwe ntangere mu gushimangira demokarasi n'ishyubahiro Melchior Ndadaye yaharanira
ibirori byo kwibuka imyaka 24 iheze perezida Melchior Ndadaye yishwe bizotunganywa kuri uyu wa gatandatu mu ntara zose zigize u Burundi ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru Bujumbura ahafubwe Ndadaye ubwicanyi bwakurikira urupfu rwa Ndadaye n'intambara zahuza imigwi yagwanya leta mu myaka irenga 10 bwahitanye abarundi bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 nk'uko bishikirizwa na ONU Melchior Ndadaye yasezeye isi afite imyaka 40 yari yavukiye muri komine Nyabihanga ubiri mu ntara ya Mwaro ariko icyo gihe yari mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yamaze igihe gito cyane ku ntebe ya Kizigenza yagiye mu mabanga itariki 10 ukwezi kw'indwi mu 1993 yicwa ku itariki ya 21 ukwezi kw'icumi wa mwaka nyene eroje wirikana neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Hello Jori Kaneza urakenuye tukiri kuri iyo nkuru y'ishamwe ya Vode rihurikiye mu abafakazi n'impfuvyi baharanira gateka kabo basaba makungu gufasha Burundi kugira ngo kuri kuvyabaye mu Burundi kumenyekane nyuma rero y'intambara yadutse aho mu 1993 hivyinshi kuri iyo nkuru muraza gushora kwikurikirana hanyuma n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka akiri kwaraca iganino ino nkuru. Wa gatanu ni ibibazo vya leta vyahera mu banyeshuri makambi atatu y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania habarangije amashuri yisumbuye bavuga ko bafise ingorane zikomeye kuko bataronka uburyo bwo kubandaniriza muri za kaminuza bagasaba yuko boshigikirwa bikomeye. Umenyesha makuru wacu muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru aratubwira byinshi kuri no nkuru.
Ibibazo vya bimaze imisi ine biriko bikorwa n'abanyeshuri mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania birimici biri hari kime gikogwa n'abana bo mu mwaka w'icenda kiba uburenganzira bwo kurangiza inyigisho z'igice c'ishuri nshingiro abagitoye baca bimukira kwiga mu mwaka w'11. Ikindi naco ni kibazo gikogwa n'abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bo mu mwaka w'13. Ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kwiga kaminuza. Abanyeshuri bakoze ivyo bibazo barashima ingene vyagenze bakavuga ko bizeye intsinzi. Naho biruko abarimo babo bafise amakenga ko barangije amashuri yisumbuye atamahigwe baronka yo kubandaniriza muri kaminuza.
Ushikubu nabonye bacari muri dilemme kibazo gato yuko batoje igihe bahungutse gusubira Burundi yo diplome de tribunal kwishobora kuyemera gukurabura n'undi yaje kwa mu kibazo tuzimema ndibaze ki nacyo ko Tanzania izohora ibaha kazi kuko iyo diplome yabo na kwa special yo mu meta n'umva bo bacari hagati na gati rero usaba kuba basaba ko bagomba diplome yabo konfe nkajya imanitse basi isanzwe yino mugo babone yuko baba barahejeje fomiyeri.
Abo bahejeje ibibazo vy'amashuri yisumbuye uyu mwaka basanze abandi bari barahejeje mu myaka ibiri heze ariko bicaye muhira sabo gusa kuko hari n'abandi bari ngaho bahunze biga muri za kaminuza bose bafise inyota yo kubandanya amashuri ariko bakabura ubafasha. Ubu ni umwarimu wo mu ikambi ya Nyarugusu na wene yaciriye hagati amashuri ya kaminuza ahitamwo guhunga.
Kuvuga abanyeshuri bose bari ngaho n'abakozi mu mwaka uheze abo nyine bari ngaho nitumenye ko bashobora kuronka uburenganzira bwo kwiga kaminuza ahubwo twanasaba cyane bema abantu bashika kuri cyane gose badufashe kino kibazo kino kibazo kivuye mu nzira umuntu afite ububasha bwo kwiga imigere ke aronge arashobora kuyiga kuko turabisha abana baciye ubwenge bashobora gukora ibyo bakabitora mugabo babuze ngire bandanya amashuri ya kaminuza turahangayitse bimwe bibenze urugero mu Rwanda twumva ngo ariko bariga na ndaga i Tanzania kuva dushika n'abantu nababiri turabona ngo bagire mu mahiko ngo bagiye kwiga turi kumwe kwanza n'abantu benshi bahunze batoroka kaminuza y'u Burundi yaraje nari kuri university mu mwaka wa 2000 none ari nyigaye umugabo ubu ni bere ngaho nabuze nyine shora kubandanya ngirene roma ni benshi nabo hari nabo bashobora barakuri birazi nyine kubahereza mu makambi yini promotion ya kabiri abo bose nibazi bega niba cyari bibazo badushobora gafika iri perifite ego cyemewe na gicunzi
amashuri ameyitaho imonzi arabinzeza ko aguma abadodorera hirya no hino kugira ngo haboneke abofasha ubwo gwaruka kubandanya amashuri. Aba banyeshuri barimo abavuye bahinduka barimo bageze mu buhongiro batera kamo wogira ica fasha ko yobibuka
abarangije imanite ni kuvuga ngakwe nta kintu na kimwe kireka gusa ko bariko baravuga ngo nkabo ba nkubugira imana ino exist ariko barakora bakayitora ngo bashobora kubufashwa bagatwagwa mu Dar es Salaam mu bazuba barosa manota meza ako nta ubizi kuko ntawe baratwara ingorane kenshi turubona uwo twobibaza kandi urumva twe turabyipfuza ariko nta turabona umuntu twobaza turi hejuru gose kuko hariho nk'abantu twagiye twayakiriye hagati twaje tubura uburyo bw'ukuntu twobandanya nyene mugabo urumva ntihatahaga je nanje nari ngiye mu kabiri mugabo urumva ino cyambura ku ntuno bandanye.
Imyaka ibiri iraheze leta y'u Burundi tarungika bene ivyo bibazo mu makambi y'impunzi nkuko byahora biba muri kahise. Ubu co kimeno ku mwaka uheze vyabaye ngombwa kwishyiramo impuzamakungu HCR gita impunzi UNICEF gita indero hamwe n'igihugu ca Tanzania baja hamwe bagategura bakongera bagakoresha bene ivyo bibazo bingana n'ibikorerwa mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Bakoze Pierre Claver niyo nkuru tuve ngaho yarusha duce dukubitira gato muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ahaborozi b'inka bo mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bahangayikishije no kubura isoko ry'inka bitewe n'umutekano muke umaze hafi amezi abiri uvugwa muri ako karere. Reka ivyinshi kuri ino nkuru tubibaze umenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Aborozi baremeshereza inka zabo mu isoko ryo mu gatanu ko mu Minembwe bakomeje gutaka ubukene bw'isoko ry'inka bari basanganywe mu ntara ya Manyema bitewe nuko inzira zijya muri iryo soko zigenda zigaragaramo abagwanyi babo mayimayi rimwe na rimwe bagenda bahutaza ubuzima bw'abacuruzi ndetse n'ubw'amatungo baba bashoreye. Ruvusha Musita n'umucuruzi w'inka mu isoko ryo mu Minembwe yarasanzwe anajyana inka mu isoko ry'ikindu n'isaramabira aragaruka ku mpamvu bamaze ukwezi kose bahagaritse kuzaza bajyana inka muri aya masoko ya Saramabira na Kindu.
Aho twacaga mu nzira bamayimayi baturasinka bo barasinka twebwe twari tubarimo nkanje ubwanje baturasinka nishi inka zigera ku ijana hanyuma tubona yuko tutongera kandi ku magucaho ngaha kuri none umuhanda uracafunzwe ntanzira iraboneka n'ubu kuri none mayimayi nizo zigifite iyo nzira twahoraga ducamo guhera kwa Kageme niho twatibukiraga tukagenda tugaca ahantu ngo ni Mayindombe tukinjira Kirembwe twava Kirembwe tukinjira Saramabira umva rero aho hose hariho mayimayi irahafunze usibye gusa Kirembwe niyo hari abasirikare ariko ahandi hose hari mayimayi ntanzira twashobora kubona.
Uruhande rw'aborozi bazana inka zabo kuzigurishiriza mu isoko ryo ku Kiziba bazivanye mu mihana itandukanye yo mu Minembwe babwizwe ijya Amerika ko kuva aho bacuruzi bagarikiye kuzaza bajyana inkikindu inka zabo zabuze umuguro.
Ikimasa cy'incuka cyaguraga idolari 220 ubu kiri mu 140 inka yose yaguraga idolari 566 ubu ngubu iri muri 300. Ikibazo dufite muri rusange hirya no hino mu misozi miremire tugejeje aho twakwishurira abana ku ishuri ibimasa icyo nico mpaye nkubwira njyewe nzi kuko ku mashuri birahagaze byose uwishura ishuri ikimasa umwarimu akamufatira abana biwanshare
narimeshije ariko tibahebaro habayire impamvu amafaranga yarashize nta amafaranga tukibona iyi nka nkuru zihaye zigurwa z'amagugu niho n'ibimasa bito bigurwa tubuze isoko kabisa isoko irashize burundu nzanye kibasa mvuga ngo ndabone idolari 300 ariko ko barampa 200 ko ndiyumvira ko ndavuga gusa ngo mbone gusa ifaranga zo kurihira abana ku masomo gusa noneho ngurisha uko ntakuntu ifi kuvugunya ntakuntu.
Veterineri wo muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe Bigabo Bigira Umwami Timote yemeza yuko aborozi wo muri aka karere ka Minembwe bafite ikibazo cy'isoko ry'inka ahamya yuko basigaranye isoko rimwe ry'inka mu gihe bari basanganywe amasoko arenga 4 kandi akomeye.
Isoko dusigaranye ni ya Misisi nayo bukeya kuko ejo bundi haheruka kunyagirwa abantu babiri banyagwa amafaranga menshi cyane mu nzira n'ubu bari mu bitaro bamwe barakubiswe ubwo rero naho ni Misisi bari bavuye bajanaga inka nkeya ubukabukeya n'ibitungwa ubwo rero ndasoko dusigaranye kuko hose n'umutekano mukeya.
Amasoko yanyu yarasanzwe?
Isoko zacu zari zisanzwe i Misisi yari isanzwe Kindu yari isanzwe Saramabira yari isanzwe abantu bitwa ibikenge abo bantu nibo bajanaga inka.
Umuyobozi w'iposita nkuru ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha avuga yuko umusoro bari basanzwe binjiza uva mu isoko ry'inka wagabanutse cyane
ndetse no ku ruhande rwa leta nta musoro yinjira. Urabizi inka iyo inka zigurwa nicyo gihe abantu bakenera amapasava ayo n'impapuro za leta zifasha inka kugenda ibyo byose ntabihari.
Akomeza kuvuga yuko bari gushaka isoko ry'inka kugira ngo rigabanyirize aborozi n'abacuruzi umuruho ndetse n'ibibazo by'umutekano muke bagenda bahura nabyo mu mayira. Tumenyeshe yuko mbere yuko abacuruzi b'inka bahura n'ibibazo by'umutekano muke mu mayira banyuramo bajyanye inka ikindu inka zo muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe zari zisanzwe zigurishirizwa mu masoko yo mu ntara ya Katanga, Manema, Kivu y'Amajyepfo, Kasai ndetse n'umujyi wa Kinshasa. Ndadase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Even won't die, oh.
Nuko rero ijwi rya Amerika turabandanya n'urutonde rw'iganiro tubafitiye muri kano kanya nkuko mubimenyereye iminsi yose nkano mango dusha tubatahiriza abanyu akaririmbo ni slowly karirimbye no muririmbyi Medi akaba ari aturuka mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubundi asanzwe abangaha muri Leta Zunze za Amerika tukaduse nshimira imana niwe wa mbere agomba gutasha nshimira imana amahoro
mahoro
ego mwerereye he
Induta
havugwa make Menyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yarahejeje kutubwira ibyo bibazo byasozerewe ngaho onye makambi atandukanye ariko ngo impungenge ni nyinshi ku banyeshuri batazoshobora kuronka ingene baja muri za kaminuza
Yego n'ubu ikibazo kitaretegeye kirakorwa gusa cha ikuruhande rwa Tanzania nta uzi iyo izotera bijya nta urabimenya uko nticyavuye mu Burundi
nta n'urabaha umuhango yuko ashobora kubafasha bashobora guterera kugira ngo banyeshuri bazoheza bace baronkaho baja kubandaniriza za kaminuza aho muri Tanzania
Tanzania biravugwa yuko bashobora kujyana mu Tabora gusa nta urabimenya neza reka turindire ikibazo girere ama Nimenya mu nyuma banze kubona amarizi ingene bimeze
nuko nshimira imana ugashaka kuno munsi duca tugukumbuza abande
umbe yabaye cyane cyane abasebi bandi bari mu ntara ya Gitega muri komine Makebu n'abanyeshuri benshi twiganye aho nyine mu bantayirije
umaze igihe kingana gute ngaho mu ikambi ya Ndutaga nshimira imana nimba atari banga
ibanga nyine amaze imyaka ibiri
ukadeke gutanya kuzotaha ryari
ubu nyine kaje cyane ijya yeje ntabwo ndamenya kuko sinahunze n'ikirahera
Urakoze cyane gose nshimira imana ngaho mikambi ya Nduta abarundi bari uti kino kiganiro ni kubwanyu kihari muzohore muterera ijambo mutwandikira kuri radio ya Charubaze gmail.com mutubwire ibyo mushaka ko tubashikirako
Yego namu mukomere n'abazigeza
Urakoze cyane gose turafite kandi na Inosa ku murongo wa kabiri Inosa amahoro muherereye he
Amahoro Tanzania.
Na uri Nduta muri Tanzania.
Ego.
Ugashaka ko tugutahiriza ndino mose.
Mose ndashaka ko munahiriza mama wanje Mariko na Otuyanganya. Papa wanje Joseph na wamenyereye. Abo tuvukana tuyifadiye Bukuru Dieudonne. Murikiye Serge. Esesi na yakoze n'abandi bamanje bari Burundi
bose ugacwifuriza ikiga inesa
nabifurije amahoro y'imana
urakoze nawe ugire ayandi
mubamere indirimbo yararijo
indirimbo yande
yararijo
nkiyahe
bambwiye ko ndabakumbuye ko ndabalamutse
konda baramutsa inosa ikimenye muhinga bw'ivyumambariye ngo ako karimbo kakaza kubura ntubimuhore haburugwanga
oya ntangorane
ariko nacu ko biri kose natakarunko no munsi hari gihe kazoboneka
yego murakoze
Ijwi ry'Amerika Washington na DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari ko turabatahiriza abanyu nshuti bakunze muri irya nino aho mwumva muri ijwi ry'Amerika hose muri haba muciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke ku mirongo yacu itandukanye yindi In the street. Rafise kandi na Emil Amahoro.
Namahoro cyane amakuru yawe.
Ni impori muherereye amajahe.
Yani Kampala muri Uganda.
Kampala Uganda vyifashe gutega Emile kumenyesha amakuru wacu yariko aratubwira mukanya ko hari babiri bishwe kuri no wa kane hama abandi bagatabwa mu mvuto ubu bimeze gute icuka ngaho.
Kampala muri Uganda gendi muri kagara tayi ntere.
Mhm.
Eto hafi kibira kigeje.
Mhm.
Audi ere reje mire kana bihali.
Mhm.
Ariko Kampala muri zire ki isoko nkuru ya Kampala.
Mhm.
Amazinyita ari mire ka z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bihali.
Mhm. Nukurewe Emile ugatushaka ko tugutahiri zande? Emile ugashaka ko tugutahiri zande uno muzi?
Ndakapo muna hiri za mama wanji na papa wanji wani mihirini.
Mhm.
Ndoko mine mikoi.
Aha.
Nama tuzukana vose.
Mhm.
Muna hiri zene mugare wanji kiliku weka Kampala.
Mhm.
Minaire jina bandi go kwanzi kizina jamii ni Emile wali mzuri tarukali minara tini ndo kumine kutoe
urakoze chane go se Emile ngaho Uganda tukifurize ku uranigwa muvyurimu
nae mwakoze cha nimani wa yote
zahabu inzahabu mrumi gui Kirundi akari limbona ka Shali na Nina ni nae ni abaririmbyi b'abanyarwanda kazi ijwi rya Amerika tukaba tukiri mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mukanya turasozera nshuti bakunze ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko dusezerana ndababwire muri make yuko mukanya igice isaha 9 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ari haza gufatwa ingingo yuko abagize umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara bapfungurwa canke bakarekurwa vy'agategekanyo. Inkuru dukesha amenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa ariko arakurikiranira hagufi ivyugo rubanza mukaza gushobora gusubira gushobora kuyikurikirana makuru yacu yo hanyuma ni ngaha dusozereye mwakoze mwe mwatwumviriza ino sa kimenya ari muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazwe tubifurize kugira weekend nziza. Celebrate, I want to dance and celebrate.